Iri n'ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho ku rubuga rwa internet twumvikana kuri www.radioyacu.com. Mwaramutse neza nshuti, muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Je mugambi wazya mbabura uje hageze cyane, mbere nkasaba yuko numa 10 atarashikirwa yogerageza akaronka izo mbabura, kuko umugambi mwiza kubijanye n'ukinga ibidukikije.
Uwo ni Jean Marie Hatungimana, umugenzuzi w'amashyamba no kurengera ibidukikije mu ntara ya Gitega, avuga ku kamaro ko gukoresha imbabura zikoresha inkwi nkeya mu kurengera ibidukikije. Iyi nkuru n'izindi zirimo imikino mu karere k'ibiyaga bigari turazigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Edi, ndamutse n'abariko baratwumviriza. Umushikiranganji wa mbere w'intwaro mu gihugu hagati muri Misiri yatangaje ejo ku munsi w'Imana ko hafashwe abakora iterabwoba 13 bariko bategura ibitero ku bakristo no ku nyubakwa za leta. Ivyo bitangajwe mu gihe hari haheze indwi imwe gusa umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu wihaye inkumbi mu kwica abakristo 45 bariko bahimbaza umunsi mukuru w'ibisandasanda. Iryo tangazo ariko ntiryatomoye aho ivyo bitero byari kuzobera. Uwo mushikiranganji yatangaje ko mu ntara za Alexandria na Beheira ni mu buraruko bwa Misiri abajeje umutekano batoye ibibanza bibiri byakoreshejwe mu gukora ibisasu kandi hanabikwa n'ibigwanisho. Ubwo bwicanyi ku bakristo buba mu gihe umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francis ategekanya kugendera Misiri ku matariki ya 28 na 29 z'uku kwezi kwa kane, urugendo gushika ubu Vatikano ataco iravuga ku bijanye no kurusivya. Abategetsi ba Turukiya batangaje jo ku munsi w'Imana ko umugambwe uri ku butegetsi watahukanye itsinzi, aho abanyagihugu bemeje ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro rizoha ububasha burengeye Perezida Recep Tayyip Erdogan. Ibinyamakuru vya leta vyatangaje ko abatoye ego barenga 51% kwijana, mu gihe abatoye oya bari munsi ya 49%. Umukuru w'umurwi ujejwe amatora yemeje ivyo biharuro, acatangaza ko ibiharuro ntabanduka bizotangazwa mu minsi 12 iri imbere. Erdogan yatangaje ko ivyo bizotuma abasirikare batazongera kwivanga mu vya leta. Bisigura kandi ko inama nshinga mateka tabubasha izobikimufiseko. Umushikiranganji wa mbere n'abagize leta bazoca bakurwaho. Erdogan niwe azoba afise ububasha bwo kugena abandi bashikiranganji, kandi ni nawe bazoha raporo, ni nawe kandi azoshinga amafaranga leta izokoresha. Tukivuga kuri iyo nkuru, umuryango umwe bwa Buraya wasabye leta ya Turukiya kurondera inzira yo kumvikana n'abatoye oya mu gihe cyo gushyira mu ngiro ibyavuye muri ayo matora. Mu itangazo ryasohowe n'umukuru wa komisiyo y'umwe bwa Buraya Jean-Claude Juncker, ujejwe imigenderanire Frederica Mogherini hamwe na Johannes Hahn ajeje kwagura uwo muryango, abo bategetse ko ari batatu bashikirije ko batewe impungenge n'uko perezida agiye kuzotwaza umukazo. Umwe bwa Buraya busaba leta ya Turukiya kutirengagiza amakenga yashikirijwe n'abatavuga rumwe nayo yuko amatora yabayemwo ubusuma ndetse n'ubundi bunenge. Ku ruhande rwiwe, umushikiranganji wa mbere wa Denmark Lars Løkke yatangaje ko ibyabaye muri Turukiya bitangaje aho demokarasi yakoreshejwe mu kwica demokarasi. Amakuru kuri Leta Zunze za Amerika icegera cy'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze za Amerika Mike Pence ariko arakomeza ubucuti Amerika isanzwe ifitaniye na Korea y'Epfo nyuma y'amasaha make Korea ya ruguru igerageje ikindi kigendajuru kitabashije kuguruka. Urugendo rwa Pence muri Korea y'Epfo rugamije gusigurira Ubuyapani, Indonesia, Australia na Korea y'Epfo umukenyuro mushasha wa Amerika wo kuremera Korea ya ruguru no kuyisaba ngo ivavanure n'ibikorwa byayo by'ibirwanisho bya nikleyere. Nta byinshi bizwi kuri uyo mukenyuro mushasha wa Leta Zunze za Amerika. Perezida Donald Trump yatangaje ko ashimishwa n'icyifuzo cyo gutezurira Ubushinwa mu bijyanye no guhanahana ibidandazwa mu gihe bwofasha kugondoza igihugu cya Korea ya ruguru. Abasirikare ba Iraq bagirije ejo ku munsi w'Imana umuhari wa Leta ya Kisilamu ko wabateye ibigwanisho by'ubumara mu rugamba barimwo bwo kwigarurira igisagara cyose cya Mosule. Abategetsi ba Iraq ntibatanze insiguro ku bwoko bw'ubumara bwakoreshejwe ariko bavuze ko atabakomeretse bikomeye. Umuhari wa Leta ya Kisilamu nawo ntacyo urashikiriza kuri ibyo birego. Abasirikare ba Iraq bageze mu kwezi kwa gatandatu mu rugamba rwo kugerageza gusubira kwigarurira igisagara cya Mosule. Mu ntango z'uyu mwaka niho bafata ubuseruko bwa Mosule, ubu naho bakaba bariko batumbera igice cy'uburengero bwa Mosule.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugererweho na Aloyce Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu mwaka ushize abanyeshuri barenga 180 mu Burundi nibo batsinzwe ikizamini kibaha uburenganzira bwo gukomeza igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye post fondamentale mu Gifaransa. Abenshi muri bo bahisemo gushaka imirimo kubera ko batemerewe gutegerereza ku mashuri imbere y'uko basubiramo kugerageza ikizamini uyu mwaka. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Birikaneza yakurikiranye icyo kibazo aratugezaho inkuru irambuye.
Turi muri komine Mukaza hagati mu gisagara cha Bujumbura. Umusore w'imyaka 15 ariko arakinjika yongera yoza ivyombo n'umwe mu banyeshuri barenga 180 bananiwe ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye poste fondamentale mu Gifaransa. Twashimye kumwita Yeronimo. Uwo muyabaga avuga ko yashimye kuva mu ntara ya Rumonge mu manuka bw'u Burundi aza gukora akazi k'ikiboyi nubwo atariko yifuza.
Cyo bwa mbere nkitangura kuyiga narakurikira mwarimu baratubaza uti ushaka muri kazoza kuzuba iki. Nari narishingira igisingana nayo nkeneye kujya umuganga, nkeneye kujya umukuru w'ibiro kanaka.
Yoni masigura ko tubahirijwe mu kazi kiwe.
Karaguye kweri kuko hari na ukora nabi bagagutuka, cyane na wakora byinshi byose bakagutuka kumvira amashuri yanze ndahevye ngo nze gukora bino bintu kanka ku mutima kwe nkacoma niyumvira ese nosubira ku ishuri nkanze nkamira nk'abandi. Sasa nuko mbonye nabandi bagiye ku mashuri ukuri kuri numva agahinda mu mutima.
Aho gahinda nako mwigeme twashimye kwita Kanyange w'imyaka 19 aturuka mu ntara ya Mwaro hagati mu gihugu nabonye na fise twamusanze muri komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura.
Ekaragoye masha ubu turubika korihi yeruzana iki bakagutuma genza n'amatari anubu imvura yaguye bakagutuma genza n'iriki mu kivura sikanahira kunyagira nyumba samahirwe endagakora
Kanyanga na Songwa kubona atazoshobora gufasha umuryango we nk'uko wabyifuza.
Ababyeyi banje bari bazi ko ndiko ndiga nzabafasha mu buzima bwabo. Ibyo byamaye kuba bitaza, ubu tuba tugeze kuhura abana benshi n'ubu tuba twinjiye mu mwaka w'icumi. Ndumva nyine agahinda kandi ndababara mu mutima. Mba kubera nzitaza, navuga ati n'umwanya wanjye nataye ndiko ndiga, nkaba nagarukiye mu w'icenda.
Uwo mubabaro w'abo bana n'ishyirahamwe ry'ababyeyi niwo rifise. Savera Nyamuyenzi, umunyamabanga waryo.
Biratubabaza iyo tubonye abana twikokore kugira ngo bige babandane bijanye n'amashure bakagaruka umuvyeyi wari we wese muri twebwe yamashaka yo kumwana wiwe atera imbere mu mashure biratubabaza nyene nta muvyeyi numwe bitobabaza ingaruka mbi nuko uwo mwana adashoboye kuca akurikiza izo bamwigishije muri fondamentale kugira ngo ashobore kwitunganya kurima neza ashobore korora neza ashobora no gushikirwa n'impanuka zimwe zimwe ari tuvuga ari nk'umwana w'umwingeme reka n'abana b'abahungu bagahava baja mu zo kunywa n'ibiyayura mutwe izo n'ibintu bishobora gushika
kugira ntibishike umukuru w'unani ruhande hagati y'akabana Fenade basaho vyega bose kwiga inzira zose zishoboka zo kuvyirinda Jacques Nshimirimana
bwa mbere nuko abajejwe iki kibazo bogihagurukira cyane bakiyumvira inzira zose zishoboka zo gukingira aba bana bagiye kwicara muhira bishoboka leta ikabiremerera aba bana baba bayobewe ko barindirira ku mashuri mu kurindira yuko amasantre akwira igihugu cyose kuko gushika ubu ku masantre 243 mu gihugu cyose yari yitezwe 111 niyahari muri 111 80 gusa niyo ashobora kwakira abanyeshuri kandi nayo 80 nayahari mu gihugu cyose afite ikibazo cy'abigisha n'ibikoresho
naho zitobaye izo ntambamye bamwe mu bana bayobewe nka Kanyange bamaze guta inzizigiro
igihe nari ku ntebe y'ishuri nararonka umwanya wo kwiga wo gufatikaye ubu naho mvuga ati ngiye gukora atanikaye ndiko ndafata atani umwimenyerezo ndiko ndakora nonumva babona bangiye gukora iki utani umwanya nyene uko nyene
Yo ni muna Kanyange ubu babona kazoza kabo mu kwigwana ko badandaza utuntu duto duto
nkuko ndazimye kuzi no guteka niyo naronka agashahara nusha na ubujyo ndondera utundi tuntu hari ya ruguru nzodandaza nk'akabutike nyine utwo kurya nkuko ino ndabimenyereye n'ibyo n'abandi bazabaragwa
Imana imeza giye nashobora ndose n'agatayi wanje nakora cyende so unera kafasha gatano no kwicara nikora ibyiwanje nashaka kudandaza itomati ibirya ibintu buto buto ibitunguru ipwa
ariko yamushimiye imana afite amakenga afatiye ku myaka y'urwo rwaruka
imyaka bagezemo imyaka barimo leta n'abavyeyi n'amashirahamwe nk'ayacu nitwe dutegerezwa kuba bahafi kugira ngo tubigishe tubahimirize bumve yuko nabo bategerezwa guharanira uburenganzira bwabo bategerezwa kubaho ubuzima bwiza kwibaza yuko umwana ahejeje formasiyo y'amezi atandatu umuvyu gushona kuba harabaho arashobora kwitunga ariko twebwe iki turaje ishinga kuri ico kibazo ni igice gitoyi cy'abana baba batanguye mu mwaka wa mbere batarashikana imyaka indwi kuko abiyumviriye iyi system bafashe yuko abana bose bashika mu mwaka w'icenda barenza imyaka 16 numvuga barenza imyaka isabwa n'amategeko mpuzamakungu kugira ngo umuntu ashobore kuja gukora akazi akariko kose
mu gutunganya umugambi mushasha w'inyigisho mu mashuri yisumbuye na mato mato ari ikibazo cya Concours National cyakorwa mu mwaka wa gatandatu ubu gikorwa mu mwaka w'icenda leta yisunze ibintu bibiri kugabanya ibitigiri by'abana bayoberwa hamwe no gushyira mu ngiro umugambi wo kunagura igisata cy'indero ibihugu bitari bike bikiri mu nzira y'amajyambere n'Uburundi burimwo byiyemeje gushika ko mwaka w'ibihumbi 2030 Eloge Urika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Abagore bibumbiye mwishyirahamwe gira umwete muri komine ya Bugenda na intara ya Gitega bamaze kwigishwa ubuhanga bwo gukora imbabura zikoresha inkwi nkeya abo bakenyezi bavuga ko izo mbabura zizabafasha kubungabunga ibiti dore ko ari byo bari bamaze iminsi bakoresha guteka ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Sabimana mu ntara ya Gitega
Kumfashanyo y'ishyirahamwe gita ibifungwa ku isi PAM abakenyezi barukiye mu ishyirahamwe gira umwete muri komine ya Bugenda intara ya Gitega barigishije ubuhinga bwo gukora imbabura zikoresha inkwi nkeya bamwe muri abo bakenyezi babwiye Ijwi rya Amerika ibikoresho bakoresha ariko kandi baremeza aho zikora ari igikorwa gisaba ingufu
mu zikora mu biki
tuzikora mu bicericeri n'ibumba n'ibindi bintu bitwa ngo bruyo nibyo bintu bazikoresha zirarubisha gose kugira uponde ibumba urivange n'igicericeri hanyuma urikate byose bihwa binwane hanyuma ushyire nyabumba mu iforoma kugira uyikureyo biraruhisha gose bisaba utugufu
Hakizimana na Maria ni umwe mu bakoresha iyo mbabura mu gukinjika arashingira inayo iyo mbabura ko ari ingirakamaro
akarusho narasanze nk'inkwi zahora zikora ku mashiga nk'izahora zihisha ibiharage ubu uzirashobora guhisha ibiharage n'ingereko
zahora ziteka ibiharage byonyene ubu sino abankishoboye gucana ku mashiga kubera narose iyo mbabura kukira fisa kamera kanini gose nta nkwi nyinshi twara akarusho kubidukikije umuntu yahora cana inkwi nyinshi ugiye nko gutema nk'inkwi nka zibiri ugasanga uzicanishije imitsi nk'ibiri nyene mugubu uwatemye nk'ibiti nka bibiri urashoboye kubicana nk'indwi zibiri kubera itwara inkwi zikeye gose ikibazo cy'inkwi naho ndakigira mugubu unaho no bafise dukeye ndashoboye gufatisha umucanga nkacana kuko ziguma zihije
Liberata niyo nkuru akoresha iyo mbabura aremeza ko abakenyezi bari mu bonone ibidukikije bariko barasenya akavuga ko iyo mbabura izofasha mu kingira ibidukikije
Kamaro je nasanze muri gabaura ya kijambere na mashiga ya kijambere ufise dukeye urashoboye guhisha bitagoranye nk'ibiharage urashoboye kubitekesha nk'ibisate bitanu ugashusana no gusigara birasigaye ni ya mbere gose ikibazo cyo gusenya kiroroshye cyane kubera nshenye umuganda amenya yuko nzozicana indwi yose
Yohani Maria Hatungimana umugenduzi w'amashyamba no gukingira ibidukikije mu ntara ya Gitega aremeza ko izo mbabura zizofasha cyane mu gukingira amashyamba ya leta
ujya mugambi wa ziya mbabura uje hageze cyane mbere nkasaba yuko n'umakomine atarashikirwa yogerageza akaronka izo mbabura kuko umugambi mwiza kubijanye ubukingira bidukikije nibaza ko umugambi mwiza gose mbere dukwiye gushimira abariko bafata mu mugongo n'abariko bashira mu mungiro kuko bizofasha cyane kugwanya ubusuma bw'inkwi kugwanya ubusuma bw'ibiti cyane cyane kuko ibiti bibangamiwe n'ibiti bya leta ibyo abantu byo byo busanga babicungere ariko ibiti bya leta bino byo bigeramirwa cyane rero twebwe ujya mugambi turawushima cyane kuko umugambi ugiye kudufasha mu kugabanya abantu bazokoresha inkwi mu guteka
abakenyezi bakora izo mbabura bavuga ko muri kazoza ka hafi bashe umugambi wo kugwa izo mbabura kugira ngo abazikeneye bazironke bitabagoye ibe iyo mbabura akaba ari amafaranga 5,000 y'amarundi ibugendana mu ntara ya Gitega Fidel Nathan Nsabimana Ijwi rya Amerika
komeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya sport n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari reka duhere mu Rwanda twayateguriwe na Jean-Claude Munyandinda
mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo wa 23 ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itanu ikipe ya APR FC yatsinze Sunrise igitego kimwe ku busa mu mukino wabereye ku kibuga cy'Inyagatare Musanze FC yanganyije na AS Kigali igitego kimwe kuri kimwe kuri stade ubworoherane i Musanze kuri stade yo ku Kicukiro ikipe ya Police FC yatsinze Pepinieri FC ibitego bine kuri kimwe ikipe ya Bugesera FC yatsinze Amagaju FC igitego kimwe ku busa Nyamagabe Espoir FC yatsinze Kirehe FC igitego kimwe ku busa kuri stade Kamarampaka i Rusizi ejo ku cyumweru habaye imikino ibiri kuri stade Huye Butare mu ntara y'Amajyepfo Mukura Victory Sport yatsinze Marine FC igitego kimwe ku busa mundi mukino wabereye kuri stade Doramitie kumena Etincelles FC yatsinze Kiyovu Sport igitego kimwe ku busa umukino wagombaga guhuza Icumbi FC na Rayon Sport warasubitswe kuko Rayon Sport yari yaserutse mu mikino y'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 23 wa shampiyona Rayon Sport iracyari ya mbere n'amanota 55 APR FC ni ya kabiri ifite amanota 47 ku mwanya wa gatatu turahasanga Police FC n'amanota 46 ikipe ya kane ni AS Kigali ifite amanota 48 Musanze FC iza ku mwanya wa gatanu n'amanota 37 ikipe ya gatandatu ni Bugesera FC ifite amanota 36 ku mwanya wa karindwi turahasanga Espoir FC n'amanota 33 Etincelles FC ni ya munani ifite amanota 29 ku mwanya wa cyenda hari Sunrise n'amanota 26 Mukura Victory Sport iza ku mwanya wa cumi n'amanota 26 nayo ikipe Amagaju ni ya 11 n'amanota 25 ya 12 ni Kirehe FC ifite amanota 25 nayo Kiyovu Sport iza ku mwanya wa 13 n'amanota 22 ikipe ya 14 ni Marine FC ifite amanota 19 Gicumbi FC ni ya 15 n'amanota 18 ku mwanya wa 16 ari no wa nyuma turahasanga Pepinieri FC ifite amanota 12 n'umwenda w'ibitego 23 muri gahunda yo gushishikariza abaturage b'umujyi wa Kigali kwitabira siporo kuri bose ibikorwa byo kwigisha imikino ngororamubiri inyuranye birakomeje umwe mu barimu b'imikino babigize umwuga aradusobanurira aho iyo gahunda igeze
nitwa Mukasa Nelson igikorwa cyacu cyo cyakorwa muri stade hariya muri stade neza muri VIP aho ngaho hari sare yacu ya gym ya siporo niho niho ikicaro cyacu cyo kwigisha siporo kiri kwigisha ibintu bijyanye na piscine kwigisha ibintu bijyanye na gym kwigisha ibintu bijyanye na aerobics twigisha ibijyanye na nimirire, twigisha ibijyanye na massage. Abanyeshuri baza kwiga mu byukuri ko umubare uragenda wiyongera. Umubare w'abigishije izo sporo, umubare wagiye wiyongera. Ndi kangura urubyiruko. Ahantu hose usanga nkora amanama n'urubyiruko, nshaka urubyiruko mbakangura kugira ngo mbabwire ukuntu sporo ari nziza. Ibintu sporo igeza ku muntu. Sporo ituma abantu bagira ubusabane. Sporo ituma abantu bakundana. Sporo uyibonamo ishuti. Sporo ibamo urukundo. Sporo ituma ugira ubuzima bwiza. Nkaba nkangurira abantu kugira ngo abantu bitabire siporo, ibyo byose bibagereho.
Uyu Nelson Mukasa ni nawe uyobora imikino ngaruka kwezi ibera hirya no hino mu mujyi wa Kigali muri gahunda ya Car Free Zone. Icyo gihe abantu banyuranye bahabwa urubuga bagakora siporo bisanzura mu mihanda itarangwamo imodoka. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Naho mu Burundi, amakuru ya siporo n'imikino yo twayateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ryarigeze mu mpera z'indwi ku munsi wa 26 w'ihiganwa, ni ukuvuga ko risigaje inkino zine kuri buri mugwi. Ku munsi wa gatanu habaye urukino rumwe ku kibuga citiriwe umuganwa wa Ludovico Rwagasore, rwahuje umugwa Interstar w'i Bujumbura na Magara Star wo mu Rumonge. Ugo rukino rwarangiye ku ntsinzi y'ibitsindo bibiri bya Magara Star ku busa bwa Interstar. Kuri uyu wa gatandatu habaye inkino zine, zibiri mu gihugu hagati n'izindi zibiri mu gisagara cya Bujumbura. Kuri stade yo mu Ruyigi mu Gisambo d'Orest wo muri iyo ntara, watsinze Olympic Star y'i Muyinga ibitsindo bibiri ku busa. Kuri stade Peace Park Stadium y'i Makamba, Aigle Noir wo muri iyo ntara watsinze Musongati w'Igitega igitsindo kimwe ku busa. Ku kibuga citiriwe umuganwa Rwagasore haritezwe inkino zirimo imigwi itatu iri kurwanira ikibazo cya mbere mu ihiganwa ry'uno mwaka. Igihe cy'isaha 8 hatanye mu mitwe Didari Dike Bonus Super for Africa na Messager Bujumbura. Urukino rwarangiye iyo migwi inganya ubusa ku bundi. Igihe cy'isaha 10 naho hatanye mu mitwe Vitaro na Atletico Olympique. Urukino rutari rworoshe rwagiye kurangira iyo migwi inganya igitsindo kimwe ku kindi. Umugwi Didari Dike waraye kuri uyu wa gatandatu mu kibanza ca mbere n'amanota 56 mu munyereza uwo mugwi. Emmanuel Banguwiha ati umugambi ni wa wundi no gutwara igikombe cy'uno mwaka.
Twe umugambi urabandanye wa wundi, nakubwiye yuko tugitangura match objectif winje mu cyicaro cya mbere ni club champion. Icyo nicyo objectif dufite.
Kubona rero Vitaro na Atletico banganije bibahaye ingufu.
Biduhaye ingufu cyane rwose, nicyo gituma ubona ko tugiye gutegura si dusigaje match zine zine. Kuko izo match tuzitegura gusumbya izo twateguye kare kare.
Komisaje Bujumbura yababujije gutsinda uno munsi habuzike.
Je nibaza yuko umupira twafinye uno munsi nubwa mbere ndawubona. Nubwa mbere ndawubona avete umupira bakinye minota 90 ubwo no musi twese bakinye minota 60. Sinzi yuko uyo mupira petetre n'umuhagarikizi vrema ntavyifashemo neza.
Abakinye byo mari mwasezeranye barikoze?
Oya, abakinye murashobora gusezerana ibintu ugasanga rimwe na rimwe barabikora, rimwe na rimwe ntibabikore. Urabona ko ari habaye amantije menshi cyane mu kibuga. Umukinyi wa Egg Message Bujumbura agize ikosa agwa hasi yamara nk'iminota 10 ugacusanga umupira vrema umupira no musi ni warubere.
Twabonye message y'Ubujumbura kuva ugitangura urukino wagumye ukinira mu gice cy'ikibuga cyawo, habuze iki kugira ngo mukenyure urukino rwa message y'Ubujumbura?
Bo ikintu cyabuze ni manque d'experience y'abakinyi bamwe bamwe bari mu kibuga cyacu. Nico cyabuze. Afeti uno musi yari match yo kurondera amanota 3 habuze experience.
Mu kibazo cya kabiri hari Atletico Olympique na amanota 58 inyuma yo kunganya na Vitalo. Umumenyerezo wa Atletico Omar Ntakagero nabo nyene yifuza ko umugwi wiwe woba uwa mbere.
Nibaza iyo dutsinda bari kuba byiza gusumba ko twabije dushikira Lidia Didike, kandi nibaza ko byari kuba byiza gusumba mugabo urumva bitanze. Bo nyene ginjiye ngira mwabibonye mbwa nibaza ko Ranzimene yabonye ko atari urije kuko uko twe twabonye twabonye ko mengo harimo akantu ka urije mugabo urumva ni umupira urakina gushika umunota wanyu muhe,
ariko asigaye inkino zine umugambi ni wawundi muguma umugwanira ikibanza cya mbere Atletico Olympique murasukize
twe tuzoguma dukina shampiyona gushika imbere nkuko twakinye no munsi. Tugiye kwitegura uruma match kuri kira ya samedi tuzoshiramo uko bishobe kose tushiramo ingufu amaturabe ikivamo.
Umugwi Vitaro nabo waraye kuri wa gatandatu mu kibanza cya gatatu amanota 82 inyuma yo kugombora igitsindo wari watsinzwe na Atletico. Francis Haringingo amenyereza Vitaro nabo nyine ntaratacyizere ko mugwiwe ushobora kuba uwa mbere.
Shampiyona iracyahari, hasigaye inkino zine, tuzoguma tugwana gushika ku munota wa nyuma, kuko urabona ko hasigaye amanota 12, bakabadusumbya amanota 4. Ha, urumva nta kirapfa, shampiyona iracyahari, ningene muri kumuraraba mubona shampiyona igoye. Ama ekipe yose akomeye hari adashaka kumanuka yanze kwagwanira igikombe yanze kwagwanira klasma urumva yuko shampiyona gushika kugatika nyuma bitoroshye
muri bitaro muri ko mugwanira iki
tuko tugwanira igikombe turako twoba abambere muri shampiyona kuko urabona ko dufite retard ya 4 points ku mugwi wa mbere
kuri w'Imana habaye ikintu zitatu kuri stade agaseke ngozi Lelier w'Ubutumbura watsindiye muhira ngo zisitige izindi kimwe kubusa Ibujumbura ku kibuga citiri umuganwa Ludovico Gasore igice cy'ayi munani umugwi Messager Ngozi watsinze umugwi wa gisirikare Muzinga igitsindo kimwe kubusa igice cy'ayi 10 hatanye mu mitwe Buja City umugwi wa Meri ya Bujumbura na Rusizi FC mu ntara ya Cibitoke Buja City watekereje Rusizi ibitsindo bitatu kubusa umugwi wa gisirikare Muzinga niho hanyuma uri mu kibazo cya 16 ushobora gukoroka mu cicaro cha kabiri atagihindutse ni mu gihe ufatwa mu mugongo n'abasirikare bose b'igihugu ibujumbura ibaritsinze ko banya nka ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika
Mu kiringo cy'imyaka 20 irangiye igice kinini cyo muri Afrika mu buseruko kirageramiwe n'ingaruka z'uruzuba ivyo byaragize ingaruka zikomeye ku mwimbo ku bitungwa n'ibiciro by'ibifungurwa n'ububabare bw'abantu imiliyoni n'imiliyoni muri uyu mwaka imvura yabaye nke cyane ivyo byarunyuwe n'inkurikizi z'uruzuba mu karere k'ihembe rya Afrika Chane chane muri Somalia, Ethiopia na Kenya, haba andi milioni 15 basinzikajwe n'inzara. Umugambi The Famine Early Warning Systems Network uhabwa amafaranga n'ibiro vya leta zunze ubumwe za Amerika bijejwe iterambere mu makungu USAID hamwe n'umugambi jejwe kugwiza ibifungurwa muri Somalia vyaragabishije ku ngaruka z'uruzuba n'inzara muri Somalia. Bimenyesha ko igice cy'abanyasomalia miliyoni 12 n'ibihumbi 300 bageramiwe n'inzara. Ibice biberamwo uburimyi n'ubworozi byo mu manuko bw'igihugu n'ibice biberamwo ubworozi byo mu buraruko bushiri ubuseruko byarasinzikaye kurusha ibindi bice byo muri Somalia mu kiringo cy'imyaka irangiye ikibazo cy'ibifungurwa cyagiye kiragabanuka muri Ethiopia igitigiri cy'abantu bakeneye ifashanyo cyaragabanutse igice kuva mu mpera z'umwaka w'2015 yamara imvura yarabuze mu kwezi kw'icumi n'ukwezi kw'12 mu mwaka uheze ingurikizi z'uruzuba zaribonekeje mu ntara zo mu manuko no mu manuko bushiri ubuseruko Abarimyi n'aborozi batari bashoboye kuva mu bibazo by'uruzuba rw'imbere yaho basuye gukenera ifashanyo ku bwa leta y'igihugu cya Ethiopia n'abayifasha abantu miliyoni 5 n'ibihumbi 600 hagati ukwezi kwa mbere n'ukwezi kw'icumi na kabiri muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017 igihugu cya Kenya nacyo nyene cyarageramiwe n'inkurikizi y'imvura idahagije mu kiringo cy'imvura kiri hagati ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa gatanu hamwe n'ukwezi kw'icumi n'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2016 mu bice bimwe bimwe vyo mu buraruko bw'igihugu cya Kenya ibice 70% vy'amasoko y'amazi biza byarakamye abanyagihugu bakaba baza bageramiwe n'inzara umugambi The Famine Early Warning Systems Network wamenyesheje mu kwezi kwa mbere ko hamwe hatoboneka ifashanyo iboneka ku kibazo cy'inzara gishobora kwibonekeza muri bimwe mu bice byageramiwe n'uruzuba muri Kenya mu mezi ari imbere gushika ubu muri uyu mwaka leta zunze ubumwe za Amerika zariyemeje kuvyerekeye gutanga miliyoni 282 y'amadolari agenewe ifashanyo yihutirwa mu karere k'ihembe rya Afrika Amerika isaba ibindi bihugu bikorana mu makungu kwifatanya nayo muri ako kigoro
Ibyo byari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika Nshuti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Alimas Kalala amakuru mwagejweho na Aloise Bigirimana nawe kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.